Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Kuri mikro hani Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije nshuti mwese gakye neza. Ikaze kuri radio yanyu.
Ndacyumva. Ndacyateza amatwi. Ibyo mushaka uyu munsi biracyashingiye kizava muri ya referendum mushaka.
Uwo ni President Paul Kagame w'u Rwanda avuga ko azategereza ibizava muri referendum kugira ngo atangaze niba aziyamamariza manda ya gatatu. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo inama ya 21 guhindagurika ry'ibihe ibera i Paris mu Faransa turazibagezaho mu mwanya. Mbere yaho ariko Aloyizi Bigirimana hagiye kubanza abagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo. Waramukanya Imana Aloyizi.
Mwaramutse Eugenia, reka imbere yo kubashikiriza aya makuru dusabe imbabazi abanywanyi bacu kuko tutabashije kubashikiriza amakuru ku munsi w'ejo nk'uko bitekanijwe bitewe n'ibikorwa byo kubaka biriko bibera hafi y'inyubakwa dukoreramwo. Haraba gusamara gato, abakozi baraca insinga z'umuyagankuba bituma radio ijwi rya Amerika imara amasaha atari make atacyo dushobora gukora kubwo kubura umuyagankuba. Twizere ko mwatubabariye. Amakuru twabateguriye mu gihugu cya Somalia, umwe mu bategetsi ba leta y'ubumanuko bamenyesha ko bafashe umunyamerika yari mu muhari w'iterabwoba wa Al-Shabaab. Hussein Mohamed Barre yabwiye ijwi rya Amerika ko uwo munyamerika yishikanye ku bategetsi no ku nteko z'ubumwe bwa Afrika ziri mu gisagara cya Barawe. Gushika ubu abategetsi ntibarashikiriza izina ry'uwo munyamerika, ariko bwiwe yari yemereye ko afise ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru avuga ko uwo munyamerika yoba yagira agandagugwe na bagenzi biwe ba Al-Shabaab inyuma y'intambara yahuje imihari ibiri yacanyemwo. Umuhari wa Al-Shabaab usanzwe uri mu bibazo byo gucanamwo, aho hari umugwi wifuza kwiyungana Al-Qaeda, uwundi ukifuza kwiyungana Eta Islamike. Tukiri mu makuru avugwa muri Somalia, igisirikare ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimenyesha ko cishe indongozi zibiri z'imihari y'iterabwoba muri Afrika. Jeff David avugira ibiro vya Pentagon bijeje kwivunda umwansi amenyesha ko itariki zibiri z'ukwezi indege za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishi witwa Abdirahamu Sandere, umwe mu ndongozi za Al-Shabaab hamwe n'abandi babiri bari kumwe. Indege za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarishe kandi witwa Abul Nabil mu kwezi guheze, nawe akaba yararongoye umuhari wa Eta Islamike muri Libya. Davis ariko ntamenyesha ubwoko bw'indege zakoreshejwe mu kwica izo ndongozi, ariko igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimenyereye gukoresha indege za drone mu bitero ku ntagondwa za Al-Shabaab. Nuwitwa Ahmed Abdi Dogodane yishwe na drone za Amerika mu kwezi kw'icyenda k'umwaka w'2014. Amakuru avugwa muri Yemen ku igenekerezo rya 15 z'uku kwezi kwa 12 niho hatekanijwe gutangura ibiganiro hagati y'impande zibiri zimaze umwaka zishamiranye muri ico gihugu. Ismail Urduchek Ahmed, intumwa ya ONU muri ivyo biganiro, yamenyeshije ejo ku munsi wa mbere ko leta iri mu buhungiro n'abayigwanya b'abahuti bafashe ubutegetsi mu mwaka uheze, bemeranije guhura mu ndwiza mu gihugu c'Ubuswisse kugira baganire ingene buhagarika imishamirano. Iyo ntumwa ya ONU imenyesha kandi ko mu gihe ivyo biganiro vyotangura hoca hagarikwa intambara ivy'agateganyo, imigwano hagati y'izo mpande zibiri n'ibitero vy'indege vyagabwe n'igihugu kibanyi ca Arabia Saudite bimaze guhitana abantu bashika 2,500 muri uyu mwaka nk'uko bimenyeshwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS. Mu gihugu cya Venezuela, abategetsi bajejwe gutunganya amatora muri ico gihugu bamenyesha ko abatavuga rumwe na leta batsinze umugambwe w'abasosialiste mu matora y'abashinga amateka aheruka gutunganywa muri ico gihugu. Ibiharuro bimaze gusohoka vyerekana ko abo batavuga rumwe na leta bamaze gutahukana intebe 199 ku ntebe 167 zitekanijwe mu nama nshinga amateka, mu gihe abo mu mugambwe w'abasosialiste bafise intebe 46. Venezuela kimaze imyaka 16 kirongowe n'umugambwe w'abasocialiste. Abo bagwanya leta batangaje jo kuwa mbere ko bazokwihutira kubohora abanywanyi babo bafunzwe na leta y'abasocialiste. Igiciro cha petrole jo ku munsi wa mbere cyarakorotse ku madolari ashika 2. Ico giciro nticari bwagabanuke kuri urwo rugero kuva mu mwaka w'2009. Iryo gabanuka rije rikurikira inama yahuje ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe OPEP ry'ibihugu 13 vyimbura ibitoro. Inama yaheze ataco bafunditse kubijanye n'urugero rw'ibitoro ivyo bihugu vyo kwimbura buri munsi. Abahinga mu vy'ibitoro bamenyesha ko imiliyoni 2 z'utugunguru ari two tugugwa ku isoko mpuzamakungu mu gihe igitoro cimbugwa ubu kirengeye ugo rugero, mu gihe igihugu ca Iran naco co kugwa kw'ibihano ibitoro vyo bavyinshi bigatuma igiciro kigabanuka kurusha.
Urakoze Haruizi kuri aya makuru. Inshuti zacu murumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Iyi ni gahunda ya radio yacu tubagezaho buri munsi kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.3 no ku Ijwi ry'Amerika FM 104.3 i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi ho mutwumvira kuri FM 94.9 na FM 95.2. Turi no kuri interinete kuri www. Radio yacu vewa.com. Tuno kuri Facebook, kuri Twitter mukoresheje ijambo radio yacu ni mu ijambo rimwe. Mushobora kandi no kutugeraho mukoresheje adresse yacu ya email radioyacu@gmail.com. Dukomereze ibiganiro by'ibihugu by'Amerika mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Rwanda, mu nama yaragiranye n'abarwanashyaka ba FPR Inkotanyi, ishyaka riri ku butegetsi mu Rwanda, umukuru w'u Rwanda akaba perezida w'iryo shyaka Paul Kagame yavuze ko adashobora gufata umwanzuro kwa ziyamamaza nk'umukuru w'igihugu bataratoresha kamarampaka. Muri iyo nama kandi umukuru w'u Rwanda yavuze ko ntawagombye kugenera u Rwanda uko ruyoborwa. Ni mu gihe amahanga yamaganye ingingo yo guhindura itegeko nshinga ngo Perezida Kagame yemererwe kongera kwiyamamariza kuyobora u Rwanda. Ni inkuru ya Eric Bagirubusa.
Nk'uko umukuru w'u Rwanda Paul Kagame icyarimwe na Perezida w'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi yabivuze mu kiganiro cyatambutse kuri radio y'igihugu, inama yabaye kuri iki cyumweru yari inama ku nshuro ya kane kuva mu 2012 yiga ku hazaza h'u Rwanda nyuma ya 2017, umwaka mande ebyiri yemererwa n'amategeko zizaba zirangiye. Abarwanashyaka ba FPR Inkotanyi muri iyi nama yabereye i Rusororo mu mujyi wa Kigali bari biteze kumva Perezida Kagame mu ijwi rya yego kuzahagararira ishyaka rye nk'umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu nyuma y'2017. Perezida Kagame ntiyahakanye ntiyanemeye, yavuze ko atatanga igisubizo mbere kandi ko byibura amajwi yatoye yego kuri kamaramaka yaheraho yiyamamaza ataba ari ku mpuzandengo ya 55% ko yagombye kuba ari hejuru. Yabasabye gutegereza kamaramaka kabanzi kava mu nzira.
Ndacyumva, ndacyateza amatwi ibyo mushaka uyu munsi biracyashingiye ku kizava muri iriya referendum mushaka. No kuvuga rero ngo igisubizo cyanjye ntabwo cyaba mbere ya referendum.
Perezida Kagame yabwiye abari muri iyo nama y'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi ko ari ngombwa ko impande zombi urwemera n'urutemera kamaramaka zabona umwanya zikabigaragaza, ubundi n'abahereye ku kizabivamo akazabaha igisubizo bamwitezeho.
Rwa bantu umwanya kugira ngo bajye aho bashaka, bajye ku ruhande rudashaka referendum, cyangwa bashobora kuvuga bati ibingibi turimo byose ni uguta igihe n'ubundi, ubundi bazana iby'iki ko ntayikwiriye kuba. Icyo gihe udashaka referendum azagira uburyo bwo kubivuga. Uyishaka wumva n'impamvu icyo gihe n'abazagira uko abivuga. Hanyuma bitewe n'icyavuyemo igisubizo mushakaho nzakibaha. Icyo mwarimu ntegerejeho mwarimu uzi ko kiri buze uyu munsi ntakiraza.
Iba ariko byo guhindura itegeko nshinga ngo Perezida Kagame abone kwiyamamaza amahanga yarabyamaganye. Mu minsi ishize ya vuba, Madame Samantha Power, ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'abibumbye, yavuze ko biteze kubona Perezida Kagame ahererekanya ubutegetsi mu mahoro. Ambasaderi Samantha Power yashimangiye ko nta muntu kampara. Asa n'usubiza ibisa n'iki? Perezida Kagame ntiyatomoye igihugu runaka cyangwa se umuntu ku giti cye mu batumva ibintu kimwe nawe. Nk'uko asanzwe abivuga kuri iyi ngingo, Perezida Kagame yongeye gushimangira ko nta wagombye kugenda imitegekere y'u Rwanda n'Abanyarwanda.
So umuntu wikantarangiye kumbwira ngo turakurambiwe, maze igihe kinini genda haze n'abandi. N'abandi ni nko kuvuga ngo ni ukugenda no kuza biraho gusa, nta nubwo bikirimo kuyobora igihugu, nta nubwo bikirimo. Byabaye ibintu by'igihe gusa, nta nubwo ari ibyo ukora muri icyo gihe. Nabonye umuntu uvuga ngo ringo ariko ngo n'abandi nabo babareke bategeke, ariko yananiwe gutegeka iwabo. Wabivugaga nabisomaga mu kinyamateka, nubwo avuga ngo nagende n'abandi nabo bategeke, we ntabwo ari mu bazaza gutegeka, kuko ntabwo ari umunyarwanda. Yananiwe gutegeka aho afite ubwenegihugu aravuga u Rwanda.
Naho kubasesengura ibintu hafi bakanzura ko guhindura itegeko nshinga mu Rwanda bishobora kuzarangira ingaruka zibaye nk'izavutse mu gihugu gituranye cy'u Burundi, umukuru w'u Rwanda yizeje abarwanashyaka ba FPR Inkotanyi, ishyaka ayoboye, ko bitaba bityo. Avuga ko ababirebera muri iyo ndorerwamo hanini baba bafite izindi nyungu bagamije.
Uburyo babanza bagahera kuvuga ati ariko nimurebe ibiri mu baturanyi bacu hano, nubwo urumva ibyo navuze byose za values turanga. Muri definition mu magambo tubyumva kimwe, iyo bigeze muri practice bikagera no ku interests z'abantu cyangwa z'ibihugu, tubiha ibisobanuro bitari byo kubera inyungu tuba dushaka kugeraho. Niyo mpamvu wafata urugero rw'abaturanyi ukavuga ati ntimureba abaturanyi byagenze bityo, buriya no mu Rwanda niko bizagenda. Ntabwo ari byo.
Amakuru yasakaye mu bitangazamakuru byegamiye kuri leta nka The New Times na igihe.com aravuga ko bitarenze iki cyumweru inama y'abaminisitiri iraba yemeje kamarampaka, naho kuyitorera byo bikaba bitazarenza ku itariki ya 18 z'uku kwezi kwa 12. Kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2015, politiki y'u Rwanda yaganjwe kuruta n'ingingo yo guhindura itegeko nshinga ngo Perezida Kagame yemererwe kongera kwiyamamariza gutegeka u Rwanda. Igihe Perezida Kagame yakongera kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu, azaba ateye ikirenge mu cy'abagenzi be ku mugabane wa Afurika bahinduye itegeko nshinga ngo bagume ku butegetsi. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuve mu Rwanda tunyarukire mu Burundi, aho urwego rw'uburezi mu gihugu rufite ingorane nyinshi nk'uko bitangazwa n'umutwe w'abadepite mu Nteko Ishinga Amategeko y'u Burundi. Minisitiri w'uburezi ejo yitabye ubutumire bw'Inteko Ishinga Amategeko asubiza ku bibazo bizajya bishakirwa umuti buhoro buhoro. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka niwe waduteguriye iyi nkuru.
Ikibazo c'ubukene bw'ibitabo mu mashure ni kimwe mu bibazo biraje ishinga ubushikiranganji bw'indero, inyigisho, amakaminuza n'ubushakashatsi. Uko niko umushikiranganji Jean Vierne Ndirahisha yishuye abashingamateka bo mu murwi w'inamashingamateka wa Maho ukurikiranira hafi indero inyuma y'urugendo waherukamwo mu gihugu hagati. Kuri ico kibazo c'ibitabo vyaba ivy'abigisha canke ivy'abaregwa, umushikiranganji w'indero Jean Vierne Ndirahisha avuga ko leta yatanze isoko rinini uwo mushikiranganji ati mu minsi za ibitabo bizoboneka kugira n'imiburiburi umunyeshure aronswe igitabo ciwe. Abashingamateka bafise amakenga ko bamwe bamwe mu bigisha bashobora kuba bafise impapuro z'imitsindo z'amagendo agatorwasa icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka ari nawe yarangorongoye ibikorwa byo kuri uno wa mbere. Asaba ko hoba urusansuma rw'impapuro z'umutsindo abigisha bagatanga koko ubumenyi bafise.
Uyu munsi hariho akaga kateye igisata c'indero, aho usanga hariho abantu baza bafise impapuro z'imitsindo mugabo ari impapuro z'amagendo, kandi ugasanga barimwo bari muri ubwo buzi agiye kwigisha ibintu nawe nyine ataza tumva kumbure bafatiye gusa ku rupapuro yaherekanye. Ugasanga noneho hagufasha abantu gutera imbere mu bumenyi bishobora gutuma aho ubumenyi busubira hasi cyane. Nosaba rero yuko mu bushikiranganyi niyo kintu mugikurikirana.
Havuzwe kandi n'igifungo kiri mu itangwa ry'akazi mu gisata c'indero habanje gutangishwa ibiturire. Umushingamateka azwi ku izina rya Godebereta asaba ko igitangwa ry'akazi vyoba ku mugaragaro kugira amakenga here.
Tugasaba nka hamwe vyobera nko muri direction provinciale de l'enseignement hakajamwo nk'umudepe na buramatari n'abashingamateka bavuka muri iyo ntara vyoba mu muco cyane kuruta kuko na cane cane abanyagihugu iyo baturiko baraducikira batutera icyo kibazo cyane cyane iyo tutabikurikiranye tubura inyishu tubahereza.
Umushikiranganje Janvier Ndirahisha aremeza ku itangwa ry'akazi mu gisata c'indero ririmo igifungu cinshi, akifuza ko abegwa n'ico kibazo boje hamwe bakagitorera umuti.
Nta mucuri muntu kuri nta muco navuze ngo mumfashe jewe mvugije cyo kurinda pese message nyinshi cyane banyemereye bitagenda miliyoni inka ngo ndabaronsa akazi. Nifuza yuko kubona uheze ugacuronka akazi hari undi cyaye n'ukuri byababaje nibaza ariko tuje hamwe twese tukaraba decreted objective nifuje yuko hoba ansinete mu bushomeri hama ikindi nuko amenyanga menshi abera muri desire muri desire rero mitegeko bitunganya bashashe ubushikiranganje twaragikuyeyo tukijana mu ntara turavuga rero yuko no mu ntara tuzaza turashiramo abantu babikurikirana abashinga amateka baramatari niwe jisho rya mbere ryo mu ntara turabe yuko twokosohora
ku kibazo c'ubukene bw'abigisha. Umushikiranganje Janvier Ndirahisha ashikiriza ko leta yabemereye guhakazi abigisha batarenga 2000 muri uno mwaka w'ishure kuva mu myaka ya mbere gushika mu myaka ya gatandatu no kuva mu myaka y'indwi gushika mu myaka y'icenda. Aho ni mu gihe hari hakenewe abigisha 2400 kuva mu myaka ya mbere gushika mu myaka ya gatandatu kuva mu myaka y'indwi naho gushika mu myaka y'icenda hari hakenewe abigisha 3,457 n'indwi i Bujumbura. Evariste Nzikubanya nka Ijwi rya Amerika.
Tuve mu Burundi dusubire mu Rwanda. Nyuma y'amezi hagera kuri 16 Colonel Tom Byabagamba, General Frank Rusagara na Sergeant François Kabayiza bombi basezerewe mu ngabo z'u Rwanda bafunzwe. Bwa mbere urubanza rwabo rwaraye rutangiye kuburanishwa mu mizi. Umunsi wose wihariwe na Colonel Tom Byabagamba yiregura ku birego by'ubushinjacyaha. Asumuta Kaboyi uri Kigali mu Rwanda adufitiye inkuru ikurikira.
Icyo cyo gukwirakwiza ibihuha bigamije kwangisha abaturage ubutegetsi buriho niho cyavuzweho umunsi wose. Ubushinjacyaha bwasobanuye mu buryo burambuye uko Colonel Tom Byabagamba yakoze icyaha ari mu butumwa bw'amahoro muri Sudani y'Epfo. Ubushinjacyaha bushingira ku magambo y'abasirikare bari kumwe na Colonel Tom Byabagamba. Muri yo hari ibyo ngo yavuze ko ubuyobozi buriho ari ubwicanyi. Abatangabuhamya b'ubushinjacyaha barundura amazina y'abantu bapfuye barimo Colonel Patrick Karegeya witwa John Sengati. Ubushinjacyaha bukavuga ko bwifashishije imvugo z'abatangabuhamya bemeje ko Colonel Tom Byabagamba ari we wavuze ko ababishwe n'ubutegetsi bw'Ikigali. Ibi kimwe n'ibindi birimo amagambo yavugaga ko Perezida Kagame ngo yaba afata ibyemezo bihubutse. Abatangabuhamya bakavuga ko Colonel Tom Byabagamba ngo yasabye abasirikare babanaga muri Sudani kujya baceceka ntibagire icyo bavuga kuri General Kayumba Nyamwasa kuko ngo batazi icyo yapfuye na Perezida Paul Kagame. Ibi birego kimwe n'ibindi bishinja Colonel Tom Byabagamba kutitabira icyunamo ubwo hibukagwa ku nshuro ya 20 Jenoside yakorewe Abatutsi n'icyo gukwirakwiza inyandiko zigamije gukwiza ibihuha. Ubushinjacyaha buvuga ko Colonel Tom Byabagamba yandikiranye na Brigadier General Dakuba na Charire kandi ngo ntagire icyo azivugaho. Iyi nyandiko ari ku bushinjacyaha bwabwiye urukiko ko butakiyifashishije mu bimenyetso bashingiraho barega Colonel Tom Byabagamba. Colonel Tom Byabagamba ahawe umwanya wo kwiregura yahakanye ibyaha byose aregwa maze asaba ubushinjacyaha ko bwatanga ibimenyetso bw'ibyo bumushinja batibanze gusa ku byo abatangabuhamya bavuze. Yeruye yemeza ko ibyo abatangabuhamya bamuvuzeho ari ibinyoma. Yatanze urugero rw'icyaha kimwe aregwa cyo kuba yarandikiranye na Brigadier General Dakuba na Charire. Avuga ko Rudakubana ari we wabanje kumwandikira akamusubiza, akabaza urukiko impamvu wamwandikiye bwa mbere ategeza akurikiranwa we wasubije akaba ari burego gukwiza ibihuha. Yavuze ko nubwo ubushinjacyaha bwasobanuye ko butazakoresha ubuhamya bwa Brigadier General Rudakubana bushinja Colonel Tom Byabagamba ngo ibi bibangamiye uburenganzira bwe kuko nk'uko yabisobanuye ngo amaze amezi 16 afunzwe kandi ngo bitewe n'ubuhamya bwatanzwe na General Rudakubana. Ibi ubushinjacyaha bwabiteye utwatsi buvuga ko ibyafunze Colonel Tom Byabagamba bidashingiye gusa ku bamwe bwa Brigadier General Rudakubana ahubwo binashingiye ku wundi buhamya bw'abandi batangabuhamya benshi banyuranye. agira icyo avuga ku cyo yarezwe cyo kutitabira gahunda za leta arego ko atitabiriye icyunamo ku nshuro ya 20 yabwiye ikigo ko ari mu bateguye icyunamo kandi ari nawe wagiye gushaka umunyarwanda uzavuga ku ruhande rw'abanyarwanda ba muri Sudani maze asaba urukiko ko rwamusabira ubushinjacyaha bukerekana ikimenyetso gifatika cyerekana ko mu muhango wo kwibuka wabaye muri Sudani umwaka ushize atigeze yitabira kwibuka nk'abandi. Colonel Tumbe yabagamba yasabye kandi ubushinjacyaha kwerekana inyandiko iyo ariyo yose yaba yaragiranye n'abantu bahunze igihugu barwanya leta y'u Rwanda gusa iyo nyandiko ntigeze yereka urukiko. Colonel Tumbe yabagamba yavuze ko ibyo aribwa byose ari ibihimbano yatanze urugero rw'uburyo leta na Colonel Charles Ndagano ari mu bamutangaho ubuhamya bamushinja kandi yaragize uruhare rwo kumuburanisha mu rubanza rwa mbere abona kwifatwa n'ifungwa ry'agateganyo. Umwunganizi wa Colonel Tumbe yabagamba yavuze ko mu mategeko wagize uruhare mu rubanza atahindukira ngo rubemo umutanga buhamya ushinja cyangwa ushinjura. Colonel Tumbe yabagamba yakomeje abwira urukiko ko ibyaha aregwa cyo kwangisha abaturage ubutegetsi buriho kitari gushoboka kuko aho yari ari muri Sudani nta baturage b'abanyarwanda bari bahatuye ngo ntibyumvikana ko yababuza kwitabira gahunda za leta kandi atari kumwe nabo. Iburanisha ryo kuri uyu wa mbere risojwe uregwa avuga ku cyaha kimwe gusa cyo kwamamaza nkandi bihuha bigamije kwangisha abaturage ubutegetsi buriho. Urubanza ruzakomeza kuwa gatanu w'iki cyumweru. Colonel Tumbe yabagamba yisobanura ku bindi byaha bitatu aregwa birimo icyaha cyo gukora ibikorwa bigamije gusebya leta kandi ari umuyobozi, icyaha cyo guhisha nkandi bimenyetso bigamije kugenza icyaha n'icyaha cyo gusuzugura ibendera ry'igihugu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuve ku mugabane wa Afrika tujye ku mugabane w'Uburayi. Inama ya 21 kuhindagurika ry'ibihe irakomeje i Paris mu gihugu cy'u Bufaransa. Kuri uyu wa mbere niho abaminisitiri bashinzwe ibidukikije batangiye kwiga integuro y'amasezerano bagejweho n'impuguke bari bamaze icyumweru bareba ibyajya muri aya masezerano. Iyo nteguro y'amasezerano iracyarimwo impaka kuko n'abahanga bayiteguye hari ingingo nyinshi batumvikanyeho. Biteganijwe ko kwa gatanu hazaba habonetse amasezerano yumvikanyweho na bose. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Diane Ninahazwe niwe urimo gukurikira iyo nama.
Iyo ntego y'amasezerano yerekana hanini ingene ibihugu vya rutura mu butunzi vyo gabanya ivyuka birungika mu kirere bikongera bigafata mu mugongo ibihugu bikenye bikorwa ko n'ingaruka mbizi hindagurika ry'ibihe biciye mu guhingura hubahirije ibidukikije. Umufasoni Renil de Nayishimiye ari mu bahinga bateguye iyo ntego y'amasezerano akavuga ko igikorwa kitoroshe kuko hari ingingo nyinshi abahinga bava mu bihugu bikenye n'ibitunze batahurije ko
aho twagejeje ku rwego gwabahinga nta mwizero munini nyano bishirako kuko abatuharira ntibumvirije akamo abakuru b'ibihugu babo bababwiye. Abahinga bisi GIEC muri raporo yabo ya gatanu barerekanye ku bushuhe tugeranije n'umwaka w'1995 ari ubusa 85 degrees Celsius. Ubu rero uri kurambarira ngo turiko turarondera kugabanya gushika kuri 2 degrees nabo ntibari kubara navyemera.
Zima mu ngingo zigiteye impari harimo ubwoko bw'amasezerano yoboneka uko yo bameze n'uko yo bayitwa. Uruhande rumwe rwivuza itegeko ryogenga bose mu gihurundi ruhande rubona ko ivy'amategeko babaravyihoza hakaboneka nyabuna amasezerano atunganiriza bose. Laurent Fabius yatoye nk'umukuru w'ino nama akabasanzwe ari n'umushikiranganji ajeje imigenderanire y'Ufaransa n'ibindi bihugu ahumuriza avuga ko naho igikorwa kikihari hari intambwe yatewe.
Ce projet constitue à mon sens un progrès mais
ino ntego ku bwanje iratweretse ko turi naho tugeze ariko twemeranye ko impinga ikiri ndende gushika kwa gatanu kugira ngo iryo sango rizogere twagizaho dushitse. Ndasaba mwe bashikiranganje mufise ijambo rya nyuma kurengera inyungu z'ibihugu byanyu mugashira nyabuna imbere intumbero nyamukuru y'ino nama. Iyo nayo si yindi niyo gushika ku masezerano yumvikanye uko na bose kugira ngo dushobore kubandanya tuba muri inosi. Turazi ko tutabikoze uko ingaruka mbi zizoba nyinshi muri kazoza kandi mu mici itandukanye nk'uko umunyamabanga mukuru wawe ni Ban Ki-moon abivuze. Nta yindi nyinshi hari kuko nta nindi sihari ivyo turiko tuvuganira ngaha si vy'ibidukikije gusa ni vy'ubuzima ayo masezerano ari nkamwe yoboneka bitegekanya ko yocaja mu ngiro mu mwaka w'2020 mashiramwe yigenga ahanini nyafrika bakabakuru no wa mbere bazindutse bakora imyerekano ahabera inama ngo babwire abashikiranganje babo ku mwanya wo gutorera inyishu ikibazo cindagurika gibihe ari uyu
for 21 good years we have had speeches for 21 good years
imyaka 21 iraheze twumva amajambo meza imyaka 21 iraheze twumva ivyo batwemerera umwanya uko bija mu ngiro n'uyu ingorane turayizi turazi ningene twoyitorera inyishu dutegeza gutorera inyishu ico kibazo ntidushaka gusubira gutakanya
we don't want to waste time because time is now so what do we want
Abashikiranganje bajeje ibidukikije ari nabo bafise ijambo rya nyuma rizomenyekana kuri uno wa gatanu atagihindutse bagahumuriza bavuga ko vyanka vyakunda amasezerano azoboneka kandi agashimisha bose hagataho kuri uno wa mungu nyene ubwiranda Papa Francisco akaba mu misa yasomye yarasabiye ino nama ya 21 kwindagurika ry'ibihe bizogende neza
seguo con viva attenzione i lavori della conferenza sul clima in corso a Parigi
i Paris mu Faransa Diane Nahadwe ijuri ya America
muracyari kumwe na radio ijuri ya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Aloyizi Bigirimana agiye kubagezaho inshamake y'amakuru.
Mu gihugu cya Somalia umwe mu bategetsi ba leta y'umanuko bamenyesha ko bafashe umunyamerika yari mu muhari w'iterabwoba wa Al-Shabaab Hussein Mohamed Barre yabwiye ijwi rya Amerika ko umunyamerika yishikanye ku bategetsi no ku nteko z'umwe bwa Afrika ziri mu gisagara cya Barawe muri Somalia. Gushika ubu abategetsi ntibarashikiriza izina ry'uwo munyamerika ariko ubwiwe yari yemereye ko afise ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tukiri muri Somalia igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimenyesha ko ku itariki zibiri zo ku kwezi indege za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishe uwitwa Abdirahim Sandere umwe mu ndongozi za Al-Shabaab hamwe n'abandi babiri bari kumwe. Indege za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarishe kandi witwa Abul Nabi mu kwezi guheze nawe akaba yararongoye umuhari wa Eta Islamiste muri Libya. Amakuru avugwa muri Yemen ku igenekerezo rya 15 zo ku kwezi kwa 12 niho hatekanijwe gutangura ibiganiro hagati y'impande zibiri zimaze umwaka zishamiranye. Intumwa yawo nimenyesha ko mu gihe ivyo biganiro byotangura ho cahagarikwa intambara ivyagateganyo imigwano hagati y'izo mpande zibiri n'ibitero by'indege byagabwe n'igihugu kibanyi ca Arabia Saudite bimaze guhitana abantu bashika 2,500 muri uyu mwaka nk'uko bimenyeshwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS. Muri Venezuela abategetsi bajejwe gutunganya amatora muri ico gihugu ca Venezuela bamenyesha ko abatavuga rumwe na leta batsinze umugambwe w'abasosialiste mu matora y'abashinga amateka aheruka gutunganywa muri ico gihugu. Ibiharuro bimaze gusohoka byerekana ko abo batavuga rumwe na leta bamaze gutahukana intebe 99 ku ntebe 167 zitegekanijwe mu nama nshinga amateka mu gihe abo mu mugambwe w'abasosialiste bafise intebe 46 gusa. Venezuela kimaze imyaka 16 kirongowe n'umugambwe w'abasosialiste. Ibijanye n'igitoro igiciro cya petrole jo kuwa mbere cyarakorotse ku madorari 2 ico giciro nticari bwagabanuke kuri urwo rugero kuva mu mwaka w'2009 iryo gabanuka rije gukurikira inama yahuje ibihugu 13 y'imburi bitoro bya OPEP.
Urakoze Aloyizi Bigirimana kuri incamake y'amakuru. Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ibiganiro byacu twabateguriye kuri iyi saha naha bihumurije mu izina ry'abagenzi banjye mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu mwari kumwe na Eugenie Mukankusi mbifurije amahoro y'Imana. Ibiganiro by'ijwi rya Amerika birakomeje mugire ibihe byiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edirwe mubasuhuza kandi mbahikaze mu kiganiro muri sanga. Uko ibibazo bya politiki bikomeje mu Burundi, ni nako abantu benshi bakomeje gusaba ko haba ibiganiro bitagira uwo biheza. Ariko ikibazo nyamukuru benshi bibaza igihe ibyo biganiro bizaba bishobotse kuba, n'iki cyabiganirwamo. Amahanga akomeje kotsa leta y'u Burundi igitutu kujya mu biganiro bitagira uwo biheje, ndetse ayo mahanga agasaba ko byayoborwa n'umuntu utari umurundi kandi bikaba hanze y'u Burundi. Ku ruhande rwa leta rwo rukomeje gushimangira ko rwashizeho komisiyo yo gutegura ibiganiro hagati y'abarundi, ko kandi badaheza abatavuga rumwe nayo bagamije gukemura ibibazo mu nzira z'amahoro. Mu kiganiro cya none twatumiye umuhanga muri politike mpuzamahanga, akaba aherutse no gusohora inyandiko yise Burundi must avoid repeating the mistakes of Arusha, bishatse kuvuga ngo Burundi bukwiye kwirinda kudasubira amakosa ya Arusha. Inyandiko yanditswe na Bwana Izere Izobukiza, akaba abarizwa ku mugabane w'Uburayi. Bwana Izobukiza, reka duhere ku mutwe w'inyandiko yawe igaragara ku rubuga African Arguments. Niki ushaka gusobanura iyo uvuga ngo Burundi bukwiye kwirinda kudasubiramo amakosa yakozwe na Arusha? Mbere na mbere, ikaze mu kiganiro Bwana Izobukiza.
Murakoze kuma uyu mwanya.
Ego, noneho muri iyo nyandiko yawe wasohoye ku rubuga rwitwa African Arguments, uriya mutwe uvuga ngo Burundi bukwiye kwirinda kugwa mu makosa nk'ayarusha, icyo ushaka kuvuga ni iki?
Ubwa mbere ndashaka kuvuga yuko nibyo kuri yuko Arusha habaye ibiganiro kandi byavuyemo ibintu bitari bike byiza abantu bashimye. Ariko kandi urabye ko uyu munsi dusubiye mu bihe by'ingorane twari tuzi yuko bigiye kurangira, umuntu wese arashobora kubona yuko hariho akahaze muri ibyo biganiro by'Arusha. Icyo rero mvuga ni uko abantu bagiye kujya mu biganiro n'ibyaramuka bibaye bakwiye kuraba neza ikitagenze neza mu biganiro bya mbere, kugira ngo ntibashobore gukora amakosa nk'ayo bakoze ubwa mbere.
Kuri wowe, icyo ubona gishobora kuba kitaragenze neza ni nk'iki?
Ibibazo dufise mu Burundi ni binini cyane, kandi kumbure umuntu ntiyoshobora kubivuga mu majambo make. Ariko ikintu nyamukuru abantu benshi bahuriza ko Arusha itashoboye gushikana, cyangwa bavuye Arusha batashoboye gushyira mu ngiro, ni ubutungane, gushyiraho ubutungane bwigenga, ni ukuvuga gushyiraho igihugu kirangwa n'amategeko gishobora guhana abakoze ibyaha kandi kigashyira mu byabo abatakoze ibyaha. Icyo kintu rero nticyashoboye kubaho mu buryo bwisanzuye mu gihugu cy'u Burundi, kugira ngo uyu munsi twe dufise igihugu kigendera ku mategeko.
Ikindi uvuga cyane muri iyi nyandiko yawe uragira uti ikibazo gihari cyane cyane abarwanya ubutegetsi buriho ni nkaho bashaka ko perezida uriho ava ku butegetsi, ariko ngo ibyo ubwabyo byonyine ntibikemura ikibazo. Icyo ushaka kuvuga ni iki?
Icyo ushaka kuvuga ni uko ikibazo cy'u Burundi kidahagaze ku muntu gusa, ariko gihagaze ku buryo igihugu gitwawe. No kuvuga ngo igihugu kidafise ubutungane, igihugu kidafise ubutegetsi butuma abantu bose baba mu byabo mu mahoro no mu mwidegembyo, kandi urenganije akarenganurwa kandi ukoze ibyaha akabihanirwa, muri ico gihe utazanye ubutegetsi bumeze gucyo ari kugahindura umuntu ugashiraho uwundi abandaniriza kuri ibyo bitagenda neza uba uhinduye ikintu gito cyane mugabo kidahindura ico mu gifaransa two kwita systeme ntikiba gihinduye uburyo igihugu gitwawe ubuhinduye gusa umuntu agitwaye.
Bwana Izobukiza umuhanga muri politike mpuzamahanga, tukaba turi kumwe aho ari ku mugabane w'Uburayi. Hanyuma Bwana Izobukiza, iyo urebye ibimaze iminsi biba mu gihugu cy'u Burundi guhera mu kwezi kwa kane kugeza ubu ngubu, amahanga akomeje kotsa igitutu leta y'u Burundi kujya mu biganiro, ibiganiro bidaheza n'umwe, hanyuma Burundi nabwo bukavuga ngo buzajya mu biganiro n'abantu batagamije guhungabanya umutekano cyangwa se abantu bashaka ko ibibazo bikemuka mu nzira z'amahoro, ubona hari aho bazahurira?
Kumbure badohahurira babishaka canke batabishaka kuko urabye akahise k'igihugu cacu kandi n'aka ibihugu byinshi byo kwisa aho hagiye haba ingorane mu bya politike no gushamirana. Icyahoze gisubiza ibintu mu ngiro nuko abantu bicaye hamwe bakaganira. Ibyo niyumvira yuko n'ubutari umuhinga mu bya politike yemera yuko inzira nziza ari kuganira, kandi ngira ngo umuntu wese adashaka ikiganiro niwe abafise ikibazo. Rero niyumvira yuko bazogira aho bahurira, birashobora kugorana, birashobora gufata umwanya munini, ariko nta yindi nzira iboneka ihari. Niyumvira rero ko bazotegerezwa kugira aho bahurira.
Ikindi wandika mu nyandiko yawe uragira ati nubwo ibiganiro byaba bibaye ntibakwiye kwihutira gutegura andi matora kuko bisa nkaho ukavuga ko igikenewe cyane nuko habanza kubaho kumvikana urwikekwe rukavaho. Icyo ushaka kuvuga n'icyo aho ngaho?
Ngaha ibyo bibaye bishasha kubera ko urabye usubiye inyuma n'igihe amasezerano y'Arusha yashyigwa ko igikumu kandi bakemeranya abari bashamiranye icyo gihe bakasubiza hamwe. Barabonye yuko igihe bari barimo kubwa intambara kubwa urwikeke ruri mu bantu ntibyashoboka yuko amatora aba, kuko ugize amatora muri icyo gihe afatira ku bintu bidashingiye ku butware bwiza ariko bishingiye ku byahora bibatera ubwoba canke ku muntu biyumvira umwe wese agatorwa yiyumvira ko yomukingira. Niki gihe rero niko bimeze, abantu urabye intambara ziriko ziraba naho kumbure benshi batazita intambara canke bakabiha yandi mazina, ariko nta mutekano uri mu gihugu. Abantu barenga 200,000 barahunze, abantu ibiharuro bishasha bivuga yuko bashika 500,000 barapfuye. Muri iki gihe umuntu ashizeho amatora canke yihutiye gushiraho amatora siniyumvira yuko abantu botora umutima uri munda. Byo bavyiza rero yuko abantu babanza kuraba neza ingene bashira ibintu mu ngiro, ingene bagarukana amahoro, ingene bakura ibigwanisho mu bantu, ingene abantu bashobora kwitegura mu mitima no gutekana kugira ngo batore ubutegetsi bwiza ariko ntibatore kubw'igitsure cyangwa kubw'ubwo.
Ukanavuga ngo haba hakenewe kujyaho icyo wise technical government cyangwa se leta y'ubumwe ihuje impande zose. Icyo uvuga hangaha ni iki?
Uyu munsi igihugu uko kimeze hatabayeho amatora nkuko mpejeje kubivuga niyumvira ko toshoboka canke naho yoba tubameza hakwiye kubaho uburyo igihugu gitwagwa. Ubwo buryo rero niyumvira n'abandi bamaze kubicamwo, ibindi bihugu bimaze kubicamwo muri kahise mbere n'igihugu cacu c'u Burundi, ni ugushyiraho leta ihuriyemwo bose, iyo bakunda kwita leta y'ubumwe, ihuriyemwo abatari basanzwe bahuje ibyiyumviro mu bya politiki, abanyene bariko barashamirana kumbura uyu munsi canke badashyira hamwe uyu munsi kugira ngo ibe leta iserukira abantu bose kandi iserukira ibyiyumviro byo mu mpande zose. Icyo gituma ndayita technical government ni kubera ko itaba yaciye muri ayo matora asanzwe, kandi icyo yoba yihutira ari ibibazo bisiguritse neza bigaragara kandi itegerezwa guheza mu mwanya utanzwe kandi wumvikanyweko. muri ico gihe rero abantu bo kwicara hamwe batari kubaragwanira ingene bazotwara ariko bari kubaragerageza gusubiza igihugu mu nzira gishobora kuja mu matoro
ariko bwani zo bukiza iyo uvuganye n'abayobozi mu gihugu cy'u Burundi iyo leta uvuga ihuriwemo na bose bo bavuga ko ihari bakaguhura urugero rw'amashyaka atavuga rumwe na leta ari muri guverinoma ubu ngubu bakaguhura urugero rwa bwana Agathon Rwasa ubu ngubu wungirije perezida w'inama nshingamateka bakakubwira vice perezida Sindimwo bakakubwira ko leta mu byukuri ari leta y'ubumwe
ibyo leta irashobora kubivuga kandi ukurikiranye uko iyi leta yakoze mbere nizari mbere yayo nyinshi ico zihutiye gukora no kugabanya ingufu z'abatavuga rumwe nayo ibyo bita opposition kugabanya ingufu zabo bimwe mu kubacanishamwo no kugira imigambwe idafise inkomezi ku buryo iyo hageze kugira izo leta zitwa yuko zumvikanywe ko baca bazana abo bagabanije bari mu ruhande rwabo canke bumva ibintu kumwe nabo abakurikirana ibintu bya politike mu Burundi badafise aho begamiye bashobora kuraba ibintu batarondera inyungu za politike barabizi yuko abo bose ayo mazina wavuze y'abantu bitwa ko ari muri leta uyu munsi barafise uburyo bagiyeho gutemeranya n'abandi benshi bo mu bigambwe yabo canke basanzwe batavuga rumwe na leta rero birumvikana yuko leta yoshaka kuvuga gutyo kuko yifuza gukorana n'abakora nkayo canke n'abiyumvira nkayo ariko kandi ntiwo kwibagira yuko iyo migambwe nyene wavuze abo bantu nyene wavuze bava mu migambwe irimo abandi batemera yuko leta irikorana nabo kuvuga rero ko wumvirije uruhande rwa leta gusa wosanga wumvirije ibyo leta nyene ivuga ariko hariho abayigwanya batabyumva gutyo
Radio Ijwi ry'America ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Edi Rwema aho uyu munsi umutumirwa wacu ari bwana Izere Izobukiza akaba ari umuhanga muri politike mpuzamahanga akaba aherutse no gusohora inyandiko yise Burundi Must Avoid Repeating the Mistakes of Arusha bishatse kuvuga ngo Burundi bukwiye kwirinda kugwa mu makosa nk'ayakozwe Arusha Turi kumwe kandi n'abakunzi bacu hirya no hino ku isi nabo bifuza kugira uruhare muri iki kiganiro kuri telefone turi kumwe na Fabrice uranyumva?
Ego ndabumva.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Yo ikibazo cyose no kumbona babonye gaga tamanu bishobora gushya kuko n'abanya cyose twese turahimize ni honya bw'amategeko ya Rusha uri bashingira by'ubuhoni abantu biri bo baricwa cyane bikira ariko barabiye iki kiganiro n'amazi kuri dashoboka kubera ntamwe byose n'umukuru w'igihugu ahanze amategeko nawe agashaka kwishyira rimwe ngo idashoboka ataramwishika
Fabrice dushobora kuba tumubuze kuri telefoni ariko yari arimo avuga ngo ikibazo nyamukuru nihonyango ry'amategeko kwica amategeko kudakurikiza amategeko bishobora kuba aribyo byatumye igihugu kiri mu bibazo kirimo turi kumwe kandi na Parfait uranyumva
ndakumva cyane
ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
igitekerezo cyanjye mfise kijyanye n'uko ibijyanye n'ibiganiro
yego
aho leta ivuga yuko ibiganiro bizaba kubera mu Burundi kandi bikitabwa na bose ariko biravye usanga kenshi ari uruhendo
kubera iki
kuko ibiganiro byinshi byarabaye igihe cyinshi ariko ibiganiro byafashije Abarundi n'ibiganiro byabereye Arusha ayo byashyikanye Burundi ku masezerano nyezina
ikibazo
mfise rero nuko leta ico kwirengagiza aho bandi bita ko atatu bamaze kuko intandaro ya byose ni manda ya gatatu abo bantu barabushati
urakoze cyane Parfait bwani zo bukiza wumvise bimwe mu bitekerezo by'aba bagabo uko ari babiri hari Fabrice akaba na Parfait bose bakavuga ngo intandaro y'ibibazo biri mu Burundi ni ukutubahiriza amategeko y'igihugu. Nawe niko ubibona?
Nanje niko ndabibona, ariko birarenze ibyo. Urabye muri ijya nyandiko nasohoye haraho ndabivuga ko nibyo kuri yuko intandaro canke intango y'ibi turimwo muri iki gihe y'iki kibazo turimwo muri iki gihe byatanguye igihe umukuru w'igihugu hari uyu munsi arenze ku mategeko canke ku masezerano y'Arusha agashiraho ubutegetsi bwa akarondera ku gutwara ubugira gatatu, ariko ikibazo kirarenze ico uretse kwico cabaye intango. Ico rero nico mvuga yuko ico kirashobora gutorega umuti, ariko ni vyiza yuko abarundi baraba harenze ngaho bakaraba kure gusumbaho, kuko nkuko nabivuze uhinduye utwaye ugashiraho uwundi ariko atwara intwari itari nziza uhindura ibintu bike cyane. Fabrice kandi yavuze ngo ibiganiro ntibishoboka kubera ko umukuru w'igihugu aho nyanze amategeko, ariko niyumvira yuko twoja twohindura ibyiyumviro tukabona yuko abantu nibyo barahari kandi bakora amakosa menshi, ariko igihambaye si uko umuntu acaguma mu ruhande rumwe ngo avuge ngo ibintu ntibishoboka. Ni byiza yuko tugerageza abagiye hatariho tukabagarura waho nyanze amategeko akavyemanga imbere y'ubutegetsi imbere y'amategeko hama agahanwa bikwiriye, ariko tukarondera ubundi buryo bwo gutwara igihugu. Rero niyumvira yuko ibiganiro niza yuko bizoba hanyuma ibyabaye nabi bigakosorwa.
Hari nanone aho wanditse wibaza ngo ni bande bakwiye kujya muri ibyo biganiro, ukavuga uti ni ibiki bikwiye kuganirwa muri ibyo biganiro, ukavuga ko abagize ibyo biganiro nabo bari mu bintu bikomeye cyane byatuma ibiganiro bigenda neza. Icyo ushaka kuvuga hano iki?
Icyo nshaka kuvuga ni uko ibiganiro kugira ngo bizogire icyo bishikako cyiza abantu bazobijamo nabo nyine bakwiye kuba ari abantu twoshobora kwizera ku ikintu cyiza. Kubera ko hariho kuganira ni kimwe, ariko abaganira nabo badafise ibyiyumviro byiza ikivamo ntikiba cyiza. Mu Burundi twaragize twaramenye abantu benshi amazina avugwa mu banyepolitike menshi aramenyekana, kandi abantu turabamenya. Igihugu cy'u Burundi ni gito, uko umuntu yigenza n'ukuntu umuntu atwara n'ukuntu yitwara abantu usanga babizi. Hariho amazina rero ushobora kumva ukamenya ibyiyumviro kuko babigaragaje mu bikorwa, hanyuma ukiyumvira uti kumbura uyu naho yoganira icyo azozana ntikizoba gitandukanye n'ibyo tumuzi ko nta kize rero twogira kuri we. Aho rero niho mvuga nti ni byiza yuko abantu baganira, ariko kandi n'abaganira bakwiye kuba abantu twizera ko bozana ibintu bitandukanye n'ibyo twabonekera.
Ese uri nk'umuhuza, ibintu nka bitatu wakwifuza ko biva muri ibyo biganiro byaba ari nk'ibi?
Ibintu ngira ngo nyamukuru nka bitatu no kwiyumvira ko bikwiye kuba muri ibi biganiro, kimwe naho nukumvikana ku mitwarire ingene ico kiringo co twagwa cibihe cigihe c'ubumwe co gutwarira mu bumwe ariko bidaciye mu matora ingene byogenda, kuko nibyo bitanga ikizoba mu nyuma. Uko bokumvikana yuko ico kiringo gikwiye kumera n'igikwiye gukogwa muri ico kiringo kirahambaye. Hashaka kuvuga ngo ibintu nyamukuru bikwiye kubaho uyu munsi harakwiye kubaho ubutungane bwigenga. Ico gihe rero abo baganira bokumvikana ingene bashobora gushiraho ubutungane bwigenga, ingene hashobora kujaho wa mugwi, ngira ngo sinzi ko ikibazo mwari kumbaza hanyuma canke dushobora kukivuga ubu nyene, wa mugwi wari kuraba kahise ku Burundi ivyaha byakozwe hagashigwaho umugwi wo kumenya ukuri no kurekuriranirwa ukabaho, kugira ngo n'igihe hazoba amatora abantu batagiye muri ubwo bwicanyi bwa kera canke mu byaha bya kera ntibaba ari bo baja mu matora, kuko ico kirashoboka mu gihe tutoba tuzi abantu bo kwizera bamwe bononye ibintu barashobora kugaruka igihe amatora azobashoboka. Hariho ico rero kigira nka kabiri. Kigira gatatu, uyu munsi hariho ibigwanisho byinshi mu gihugu abantu benshi batafise uburenganzira bwo gutunga ibigwanisho barabitunze nta mahoro hari hobaho uburyo bwo kwaka cyangwa gukura ibigwanisho mu bantu kandi ibyo ntibishobora gukorwa na leta ihari uyu munsi kuko bamwe bayagiriza kwirimo mu batanze ibigwanisho n'ibindi nk'ibyo hoba hakwiye kubaho leta ifise ubwo bubasha bwo gukura ibigwanisho mu banyagihugu kandi igashobora kugarukana abantu bagataha bakava mu buhungiro ibyo nka bitatu cyangwa bine ngira ngo mvuze byo tuma hashobora kubaho umwanya w'icyizere wo kugarukana amahoro wo kugarukana kwizera nawo kugarukana ibikorwa wo kugarukana umutekano kugira ngo amatora ashobore kubaho.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC kiganiro ni muri isanga uyu munsi turi kumwe na Bwana Izobukiza akaba ari umuhanga muri politike mpuzamahanga aherutse no gusohora inyandiko yise Burundi Must Avoid Repeating the Mistakes of Arusha bivuga ko Burundi bukwiye kwirinda kudasubiramo amakosa nk'ayabaye i Arusha. Kuri telefone turi kumwe na Blaise. Blaise uranyumva?
Yego ndakumva.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Yego kuko nagomba kuba mvuga cyangwa nagomba kuba shikiriza.
Yego
nagomba kuba mvuga kuri mwene data yageze kuba avuga bijyanye n'ibyo biganiro biri kubera mu Burundi.
Komeza.
Icyambere nagomba kuba mvuga ni iki dufate ibyo biganiro by'Afurika kuba birimo abantu bose ubwo bwose bajya bari muri sinarede bagashobora ko bari muri ibyo biganiro kugira ngo bahurize ko kuko kugira ngo ibyo biganiro byagera neza leta iraba ukuntu amahoro yogirane yogaruka mu gihugu cy'u Burundi kuko dufate kandi bakwiye kuba ari abantu bayizeranwa na bose bahurizwa ko na bose kugira ngo umutekano uraba ukuntu ingene bushobora kubugaruka mu gihugu cy'u Burundi hama kandi ibyo biganiro by'ukuri byo ahanini byo bamwe nk'abantu bashingiye mu masengero kugira ngo ibemwo ugufasanya kuko usanga ibiganiro bikenyene kwigerwa n'abantu bose kuko iyo byaramuka nyine bigenze neza nk'impunzi bakaraba ukuntu nyine yosubira mu gihugu cyacu cy'u Burundi nibwo usanga hari ingorane nyine usanga zigoye.
Urakoze cyane Blaise. Turi kumwe kandi na Gerard uranyuva?
Ndabumva.
Ikibazo cyawe?
Ego nzaka ndabara mutse ndamutse n'umutumire.
Ego turakuramukije natwe komeza ikibazo cya.
Bwa mbere nashaka kuvuga kuwo mugwi leta ya nkuru nziza yasizeho we yise ko woba ari uw'ibiganiro yewe ibyo ndaraba ku byerekeye uwo mugwi n'abantu yishyiriyeho gusangira bwo kuba arahemba amafaranga nagashimi nk'agashimo yabahaye nk'abajya ba Gerard Ndiwayo bamufashije kumuherekeza mu matora kugira nabo abaha agashimo yabahaye amafaranga sino nta gikorwa bafise kuko urabona yuko bajya yatoye n'abashyigikiye inkuru nziza none yatoye uwo mugambwe itonda wa konsiliya n'ibigira atora abamuyoboka amajya amashyirahamwe amwegereye none bajya bazoganira hari konfi bafitaniye na bajake bafitaniye na bakopa najya amashyirahamwe ari mu kwaha kwa sindi defidili hanyuma rege nkatantangura kuyibaza ariko aca mu nzira n'abari imbere ziwe abategetsi bari imbere ziwe batwara igihugu igihe hari ingorane hamwe hari imigwana hari abo batavuga rumwe baciyemo ariko zidashika nawe niza ariko aracamo ariko afata abantu bahuza ari bashyira mu biganiro oro ikuganira byosabye guhura nabo batavuga rumwe aribo bahurikiye muri nani senarede or ariko araruhunga kubera abitinya ko ibyiyumviro byabo bibazoboza natoshobora kubyishyura kuko arabizi ko ari ku butegetsi yibye nabo nibwo bariko baragwanya bavuga bati urya rwe nani nka rwa fronta rudakuzana ibibazo ntashobora kwishyura kumbure binyake ibyibano byanjye nifitiye.
Urakoze
gutuma yoba bakweta hanyuma nkatasubira nongera mvuga ku biganiro biri kubera ngaha mu Burundi bivuga ko byoja ku mitumba ryo bibera njye nkata nibaza mbega rwa ruhara rw'umuhuza mpuzamakungu ngo bari uruhe kwaba ibitutu by'abantu bye yatoye bya komisiyo de diyaloge ata agaciro bifite ku mitumba yoganira n'abandi ko tuzi bahunze bari hanze hanyuma ku ruhara rw'amakungu amakungu urabona nyine yagezeho Burundi nibiribonekeza n'ukundi basigaye mu minsi bakomeye amashyi kugira bafate urugendo bajye kuganira na Union Européenne ubwa mbere bababwira ngo barikwije none ubu ko bariko baragendayo bakaba ariko baba Union Européenne amatwi adusumira n'ibindi bihugu bindi zatumise ziko zirajya ko mu gufata ibihano zifatira abategetsi b'Urundi ntabona ko ariko yindira amahano abarundi mu gihe uko unyarutse ibiganiro cyangwa bikava mu nzu ubwo butegetsi bityo akagusubiza nyirakoze
urakoze cyane Gerard hari kandi n'undi watwandikiye ku rubuga rwacu rwa Facebook Stanislas Ntakarutimana yagize ati abarundi benshi barakeneye kumenya neza na neza ikintu abantu bagumutse bakeneye kuko ivyamanda ya gatatu biramaze kuboneka ko rwari urwitwazo nicyo gituma bategerezwa kukivugira ahabona abarundi bose bakimenye icyo kintu babuze kandi bagifitiye uburenganzira nk'abandi barundi twese bwana izobukiza hera kuri iki kibazo cya Stanislas na Karutimana
ibibazo mwe ni byo ngira ngo biragoye biragoye kuvuga ku muntu atavuze muri ubwo buryo na Stanislas nyine yavuze ko ariko ndagerageza ngira ngo ndamwishure mu buryo bwiza gusubumba abantu iyo ubonye umuntu ashobora kuja imbere y'umupolisi umupolisi akamurasa agapfa mugenzi wiwe akabandanya icyo ariko arasaba ntikiba ari ikintu cyo kugumuka cyangwa ari ikintu cyoroshye nta muntu ashobora kwitegura urupfu uko Stanislas yumva akunda ubuzima niko n'abandi bose babukunda kwiyumvira rero yuko abantu bashoboye guhaguruka bahagararira amategeko basaba yuko amategeko akurikizwa yuko ari abantu baba bagumutse ibyo n'amajambo nyine yo gusubiramwo ibyo leta hari uyu munsi ivuga rero jewe sinagiye muri iyo myerekano canke ngo nje imbere y'abandi ariko ico basabye carumvikana ico barondera carumvikana amakungu yaracumvise abantu baracumvise abarundi baracumvise umuntu adatahura yuko gukurikiza amategeko ari byo bikwiye kuranga umukuru w'igihugu n'abandi batwara abafise ikibazo mu myumvire yiwe niyumvira rero ko Stanislas yo kwikebukana wenyine nakiyumvira kibaza ati nabantu boba barakoze ibintu yiyumvira yuko atari byo akwiye kwicara akibaza neza igituma babikoze ariko ntiyihutire kwita abagumutse cyangwa abantu bafite ibindi barondera icyo ni kimwe ikindi naco yuko abo bantu basabye yuko atakiringo cya gatatu kibaho boba bari bafite ibindi barondera nabwo nyene n'uburenganzira bw'umuntu kugira ibintu byinshi arondera ibyo ntibica bihinduka icyaha ko bafatiye ku kiringo cya gatatu kitajyanye n'amategeko basaba yuko ubutegetsi buhinduka ibyo ni byiza kandi bijyanye n'amategeko bafise ibindi basaba nabyo nyine kuko ari abarundi kandi igihugu ari icyabo barafise uburenganzira bwo kubivuga dukwiye kugera ku gihe abantu batahura yuko umuntu wese aba mu gihugu afise uburenganzira bwo gusaba ko ibintu bihinduka iyo abona ko bikwiye guhinduka hanyuma akabwirwa ati ntibihinduka kubera iki n'iki n'iki cyangwa birahinduka kubera iki n'iki n'iki umuntu nakwiye kwitwa ko ari umugumutsi kuko asabye yuko amategeko akurikizwa
hari ibibazo bya Gerard wibanze cyane kuri wa mugwi w'igihugu ushinzwe gutegura ibiganiro hagati y'abarundi akavuga ngo leta ifite gahunda yo kujyana ibyo biganiro ku mitumba noneho akibaza uruhare rw'umuhuza mpuzamakungu
ibibazo Gerard afite birumvikana kuko abantu benshi barabibona yuko ukurikije ingendo ya leta ingene leta yagiye rigenza muri iki gihe cy'ingorane ntiyahoze yifuza ibiganiro ntiyifuze yuko iganira n'abatavuga rumwe nayo mbere n'igihe ibintu bitari bwamere nabi ngo abantu batangure gupfa leta yari ifise uburyo bwo kuganira n'abantu no kuvugana nabo igikwiye kuba umuti w'ingorane zariko ziravuka cyangwa izaboneka ko zigiye kuza ariko leta yahisemo kutabikora nyuma izana uyu mugwi yishyiriyeho mu buryo bwayo nyine kandi nabo yashyizemo biraboneka yuko ari abantu bumva ibyo leta nyine ivuga kugira ngo bashyireho ibiganiro bise ko ari hagati y'abarundi kandi bizoja ku misozi bakaraba abantu bakavugana nabo icyo si kibi yuko bakwiye kuronka ibyiyumviro by'abantu bari ku mitumba kuko naha nyine dukwiye kwibuka yuko ubutegetsi buva mu banyagihugu kandi abanyagihugu bakwiye kuronka icyo bavuga ni byiza rero ko abaganira bakwiye kuronka ibyiyumviro by'abanyagihugu ariko umugwi sumugwi ushobora ku uhari uyu munsi Sunday sumugwi umuntu yo kwizera yuko ari kintu ushobora gukora kikarama kuko numugwi wa leta numugwi washizweho na leta kugira ngo ukorere ibyo leta yifuza gukogwa ni byiza yuko ibiganiro byoja mu bose ariko ndashigikiye yuko abanyagihugu bagira ico bashikiriza iyo bagifisa
Bwana Izobukiza ejo bundi radio Ijwi rya Amerika yavuganye na Musenyeri ukuriye uriya mugwi Sunday avuga ko nabo muri Sinaredi badahwejwe ndetse ngo abo batazashobora kugeraho bazasaba umuhuza Yoweri Kaguta Museveni agerageze kubahuza nabo ibyo ubona hari cyo byahindura
kubyukuri jewe birangora kwizera canke gutahura ibintu byinshi bivugwa muri iki gihe kuko umunsi wa mbere bakubwira ngo ibiganiro ntibizoba hanze canke abari hanze ntiturembera n'abagumuza